dance producer, lyric production. Oh my lover, Nichiriza, oba mukazi wanje, Nichiriza, oba mulungi wanje, Nichiriza, oba musiji wanje. You are my girl, my love, I need you. Nichiriza, oba mukazi wanje, Nichiriza, oba mulungi wanje, Nichiriza, oba musiji wanje. Nkula muse, nkula kama twale, kanywa na banywani, abanywani binji, bonka binji, banyole kovu ya ye, kanywa na rurema.
Hey, Oshala Move Queen, Hey, Oshala Move Queen.